Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Ni umwanya w'amakuru na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, amakuru hanyu nagizwe nayo muri Afrika tuyahere muri Ethiopia. Umukuru wa Robert bagwanya leta y'icyo gihugu yavuze ko inteko ziwe zegereje umurwa mukuru kandi ziri mu mwiteguro w'ikindi gitero sindamusiga. Avuga ko intambara igiye kurangira vuba cyane mu gihe abadiplomate bakora bataruhuka kugira habe umwumvikano wo guhagarika iyo ntambara. Jaal Makro arongoye igisirikare cyemeje guhabuza abo mu bwoko bw'aba Oromo Ola mu funyafunyo yagabishije umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed ko abarwanyi b'abanyagihugu bafasha leta bariko barayivako. Kandi avuga ko abarwanyi biwe begereje intsinzi. Umuhari Ola hamwe nabo bacuditse TPLF nabo biyemeje guhabuza abanyetigreya bavuze ko bayagize intsinzi ku rubuga rw'intambara mu bice bitari bike bafata ibisagara biri ku birometero amajanane uva ku mugwa mukuru kandi ko bazoruhuka bashitsi Addis Abeba. Ariko nta bimenyeshamakuru birashika ahabera imigwano kugira ngo byemeze ayo makuru. Leta yo irahakana ibyo Barobere bavuga ko begereje Addis Abeba, ariko izo yaramaze gutegura abanyagisagara kwitegurira kwigwanirira. Ibihugu bitari bike byarasabye abenegihugu babyo kwirinda gufata ingendo muri Ethiopia. Muri Afrika kandi abana b'abanyeshuri bashika kuri 26 barapfuye igihe amasomero barimwo yubatswe n'ibiti yasha aratokombera mu manuko bwa Niger ejo ku munsi wa mbere. Umukuru w'igisagara Maradi yitwa Chaibu Abubakar yavuze ko hambavu yabo bana bapfuye abandi 13 bakomeretse kandi barembye cyane. Yongera koko abo bana bari bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu. Ahandi havugwa amasanganya ni muri Sierra Leone yatabaje amakungu ejo ku munsi wa mbere isaba imfashanyo z'ibikoresho byo kuvura mu bitaro byarengewe. Ni nyuma y'isanganya y'ikamyo yikoreye ibitoro yahiye ihitana abantu barenga ijana ku mugwa mukuru Freetown. Ibitigiri bimaze gushyirwa ahagaragara byerekana ko abantu bashika 101 bapfuye hamwe n'abandi 91 bakomeretse muri iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatanu igihe ikamyo yari itwaye igituro cyo mu bwoko bwa esanse isekaniye n'iyari itwaye peteroli. Tukiri muri Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAMU rivuga ko ririko rirarondera miliyoni 65 z'amadolari zo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa muri Zimbabwe. Icyo kigo cya ONU kivuga ko cyasanze abantu barenga miliyoni 5 muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afrika bashobora kuzokugarizwa n'inzara mu mezi ari imbere. Belinda Popovska avugira PAMU muri Zimbabwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ejo ku wa mbere kw'icyo kigo cyatanguye kurondera amafaranga yo kugurira ibifungurwa ababikenye. Zimbabwe yigeze kuba ikigega cy'ibifungurwa mu karere ka Afrika y'umanuko imaze imyaka ihanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Ibi byatumye yana ihanze amaso amashyirahamwe y'abagira neza nka World Vision, USAID hamwe na PAMU kugira afungurire abanyagihugu bayo. Ku mugabane wa Buraya, abasirikare ba Portugal bari mu nteko zishyirahamwe mpuzamakungu ONU bikekwa ko binjije mu gihugu cyabo amabuye y'agaciro basahuye muri Repubulika ya Centrafrica. Igipolisi muri Portugal cyarasatse mu bibanza bitari bike mu gihugu ejo ku munsi wa mbere inyuma y'uko gihawe amakuru avuga ko abasirikare b'icyo gihugu bari mu nteko za ONU muri Afrika bashobora kuba barinjije mu buryo butarekuriwe n'amategeko ku butaka bwa Buraya amabuye y'agaciro ya diyama, ibiyayuramutwe hamwe n'inzahabu bivuye muri Afrika.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu noneho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Leta y'u Burundi igiye guhagurukira abacuruzi bihakuza muri biciro uko bishakiye.
Umunsi munsi kuma turiko turiga ingene twokemura icyo kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganji tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika abaserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikingamukiriza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro.
Uyu ni Capitoline Niyonizigiye, Minisitiri w'Ubucuruzi mu Burundi, ubwo yari imbere y'inama nshingamateka gusobanura ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli hamwe n'isukari. Umutekano muke ukomeje kumvikana mu gace ka Bunagana mu ntara ya Kivu ya ruguru nyuma y'ibitero byagabwe ku bigo by'ingabo za Congo. Si muri Kivu ya ruguru gusa havugwa umutekano muke, impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Rusenda ejo zazindukiye mu matora y'abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi, zifuza ko bazazikorera ubuvugizi ku bibazo by'umutekano muke. Izi nkuru mbabwiye muri make hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimugikure. Ibihumbi by'Abanyekongo bo muri Kivu ya ruguru hafi y'umupaka wa Uganda wa Bunagana batangiye guhunga mu rukerera rw'ejo ku wa mbere kubera ibitero bivugwa ko byagabwe ku bigo by'ingabo za Congo ahitwa Tsanzu na Runyoni. Inkuru y'umunyamakuru wacu muri Uganda, Ignacio Sirahizi.
Amakuru dukesha amasoko y'ibihugu bya Amerika muri Kivu ya ruguru avuga ko inyeshamba za M23 zagabye ibitero ku ngabo z'igihugu mu ijoro ryo ku cyumweru birakomeza kugeza kuri uyu wa mbere kumanywa. Gusa abahungaga ntabwo bari bazi wagabye ibyo bitero uwo ari we. N'amakuru amwe yaturukaga muri Congo ntiyagaragazaga umutwe wagabye ibyo bitero, ariko amakuru dukesha amasoko uri mu mutwe wa M23 avuga ko aribo bagabye ibyo bitero. Umva uko byari bimeze ku rugamba. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bahungaga.
Bunagana amasasu yarereje n'umugoroba isaha itanu aho za Tsanzu na Runyoni baje decide ni kubari kurwana.
Wowe ubu ngubu uri kuvugira he?
Ubu ngubu turi mu Buganda. Ntabwo na n'ubu tuba twamenya abahekerani mbari bande.
Ubu se mwahunze benshi?
Ba bose bari Buganda bantu babunagana ya Congo. Na n'ubu bari kuvayo gutuka mu gitondo. Ni mu bihumbi basi.
Hari ababo bakomeretse se?
Umuyobozi
w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda hizo mpunzi zirimo guhungira Ismail Ndayambaje yatangarije ijwi rya Amerika ko bafite impungenge ko umutekano muke n'indwara z'ibyorezo nka COVID-19 bishobora kwiyongera.
Aha ibunagana ibintu bitoroshye byabaye ibibazo birebire. Twabonye abashyitsi nyine bo ku gihugu duturanye barahunga intambara, ibintu ntabwo byoroshye. Intambara yabaye intambara hirya y'umupaka muri Congo, abantu bamaze kwisuka benshi. Ubu turindiriye kubona ubuyambi guturuka mu UNHCR, gusa bano b'igitongore gishinzwe impunzi bamaze kuhagera. Ubu ngubu turi gupanga uburyo dufatikanyije nabo uburyo twabakura aha ngaha tubajyane aho baba baruhukiye gatoya, then turebe ukuntu UNHCR yabaherereza aho ngaho ubuyambi hanyuma babajyane mu nkambi zikwiye. Nyine
urebye n'amaso yawe ni nk'abangahe? Ni benshi cyane. Wabarira gute mu mibare?
Abantu baranga mu mubare barenga nk'ibihumbi 50 kuko uri kubona ni district yose ya Rutshuru, Jomba yose iraha ngaha, harimo n'abari guturuka za Kigali bamaze kugera aha ngaha.
Ndumva abantu 50 ni benshi cyane, kandi umujyi Bunagana ni mutoya. Ndumva ko hari ikibazo ubu ngubu.
Ni ikibazo kitakoroheye kuko urabibona nyine ibintu byawe kwituma washakira ibyo kurya n'ibintu biremereye cyane. Gusa turizera yuko dukoresheje UNHCR n'ubuyobozi bwa district ya Shoro, ni mu masaha ari imbere abantu baraba bari kugabanyika ko UNHCR twemereye ko igiye gushaka ibimodoka bikabajyana Nyakabande.
Ariko nkamwe nkaho kuri uyu mujyi Bunagana ndumva ko mwaba mufite amakenga y'ibintu bitandukanye by'isuku, iby'umutekano. Ku ruhande rwanyu nta mpungenge mufite?
Ubu ngubu twe turabonganuwe cyane urabizi Kongo ni igihugu cyo turi kwigengeramo n'ubundi burwara bwa Ebola na COVID-19 iraho ngaho n'abantu basa n'abatarahuye nayo nta n'umwe wambaye agapfukamunwa ngaho ubu ngubu ni ibintu byose dufitemo impungenge nyinshi cyane ku mutekano mu buryo bwa sekirite ariko perezida turashidikanya ko biraza gushira.
Leta ya Uganda ntacyo yari yavuga kuri iyo mirwano n'abahungira mu gihugu cyayo, ariko ishyirahamwe itabara impunzi HR rivuga ko rimaze kwakira bamwe ariko akora igishaka aho kubacumbikira n'imfashanyo yo kubaha. Amakuru aturukaho Ibunagana avuga ko abasirikare n'abapolisi ba Uganda bashyize ibirindiro ku mupaka ku ruhande rwa Uganda mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abahunga. Nibutse ko mu 2012 M23 yatangiye intambara ivuga ko ishaka gukuraho akarengane ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri icyo gihugu n'umutekano muke uhora muri ako karere ka Kongo. Umutwe wanafashe umujyi wa Goma igihe gito ariko uza kuhava usabwe na Perezida Museveni wa Uganda kugira ngo ugirane ibiganiro na Leta ya Kongo yari iyobowe na Perezida Joseph Kabila icyo gihe. Ariko kuva ubutegetsi muri Kongo bwahinduka binyuze mu matora, Perezida uriho ubu ngubu Felix Tshisekedi anengwa ko yirengagije ibibazo bya M23 ku buryo atashyize mu bikorwa amasezerano Leta yagiranye n'uwo mutwe. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tukivuga kuri iyo mirwano, ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwatumije inama y'igitaraganya yarimo n'abayobozi ba gisirikare mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe abatuye uyu mujyi bateye ubwoba n'ibi bitero. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Aria Sanka Darius uri mu mujyi wa Goma, amubaza kuri iyo nama n'uko umutekano wifashe muri uwo mujyi.
Inama imaze kurangira yari irimo umuyobozi w'intara Generali Constantima ariwe guverineri, akaba ari namwe umuyobozi w'ingabo mu gihugu Generali Rutanami Terekenda Mutenke yari uri ahubwo mu ruzinduko i Goma. Icyahageze icyo gitero cya Mutange ari mu ruzinduko hano i Goma. Iyo nama imaze kurangira mu kanya, umuvugizi wa guverineri Generali Kizai Chenge aremeje yuko ari abarwanyi ba M23 nibo bakoze icyo gitero muri ako karere k'Icuro. Akongera akamenyesha yuko kuva mu gitondo intambara iracyakomeza, ingabo z'igihugu zimaze gufata imyanzuro ikomeye cyane kugira yuko ikindi kigeragezo cy'abarwanyi ba M23 kitazakwiyongera ku bindi bigeragezo bafite bidashoboka mu gihugu cya Kongo no kugira kiriya kibazo.
Uvuze ko bemeje ko icyo gitero cyagabwe n'umutwe wa M23 M23 basobanura impamvu bavuga ko ari M23 yagabye igitero.
Bavuze ko bemeje ko ari M23 kubera yuko ubushize ari twari turi ku itariki 12 kugera ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize. Abo ba M23 bongeye baratera tugari na bigega n'ahandi heza muri ako karere k'Icuro. Nanone yongera avuga ko mu kwezi kwa mbere umwaka 2017 bongeye bagenda barizwa barateye nanone ku musozi wa Tadinyo. Niyo mpamvu na kundi bari kuvuga ko ari abandi barwanyi atari abo ba M23 bariko bajya bavuga ko ku bu kwa pati ari barimo abo ngabo bemewe
Darius, icyo kibazo cy'umutekano birumvikana nubwo cyabaye kuri metero hafi ijana uvuye i Goma, aho i Goma bavuga umutekano bifashe ute kuri uwo tuvugana?
Ahangaha kuvuga igoma umutekano ntago ntago tugize ikibazo muri aka kanya ariko mu manwa abaturage bari bafite ubwoba bagira yuko wenda ibyabaye Bukavu igihe kimwe gishize cyatangiraga wenda bishobora kugera hano i Goma kubera yuko abapolisi n'abasirikare babasigaye hose mu mujyi ahantu hari amaziro ya leta n'ahandi nko mu marokwe kuva ku muhanda mbibibibibi niho abasirikare bari bahari ahubwo ibyo byatuma yuko abatuye i Goma basa naho bagize ubwoba ariko kuva kugeza ubu uko dukubwira ikibazo gihari umutekano uko usanzwe uba kandi n'abaturage bari gukora ibyo bakora bari gusubira iwabo.
Amakuru twatangaje kare yemezaga ko abatuye mu turere hafi ya Bunagana batangiye guhunga berekeza muri Uganda. Abo baturage baracyahunga, watubwira ko
bitewe n'uko General Kenge amaze kuvuga ko imirwano iracyakomeza, abo bantu bari gukomeza kugira iyerekeza i Bugande.
Kuba twumva murabyumvise ko telefone y'umunyamakuru wacu ari ya Sanka Darius Igoma icitse tutarangije kuvugana, ariko yasozaga avuga ko abahunga bakomeje guhunga bagana muri Uganda kandi ko imirwano ikomeje mu gace kegera umujyi wa Bunagana uri hafi y'umupaka wa Congo n'u Rwanda na Congo na Uganda.
Iwanyu mu ntara hanyuma ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyuma ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyuma ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu mujyi wa Bujumbura na hagati mu gihugu cy'u Burundi hari ubukene bw'isukari na lisansi. Ibi byatumye abashinga amateka bahamagaza Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda kuri uyu wa mbere kugira ngo atange ibisobanuro. Yavuze ko Minisiteri ayoboye irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abadandaza ntibicike mu cyiza ngo bazamure ibiciro by'isukari na sima. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Nta n'ukubwira ati basi ndayifise iratsi baguma batubwira ko atayihaye.
Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko bigana ijwi rya Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu marimantasiyo niho kenshi twahora tuyikura no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Ahibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironka nk'abantu hari igihe usanga bimenya kwihari.
Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi by'ubuyi duteka, icyayi n'ibindi bintu nyine urabona nk'icyayi c'amata. Ibi byose ni ibintu bidusaba isukari, duca dusanga dukoze nabi nabi kubera atasukari. Yaba basi twayironkekana tutsimba hoho vyotuma.
Turabaye cyane intango zo kwezi arahagera iki gihe yamaze guhera.
Ico bikoze Sosumo iyinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaratsiye atandukanye mu gutanga isukari hagatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara ca Bujumbura.
Ni ukuvuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera no muvuma y'abantu kuko hamwe bose twababwira ngo nimuze musorere isukari umunsi umwe. Ni ukuvuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo twe twamwiyumviriye imbere y'igihe kwishyura mu gishingo ciwe ashobora kuvuga ko atasukari afite uyu munsi mugabo ejo ari bari kuri programu. Rero twende bazoga ipanze neza isukari rino hariho abantu bakoresha isukari cyane nkubu dufate nka boranjeri. Boranjeri ni indyo resitora, ni indyo direct urumva nkubu birashika ugasanga araje urumva mwe nabo cyangwa ibintu de production ubu dufata nk'aba banakira bafuto abo n'abantu ibyiwe ubirindirije ngo niyingariza niho mwebwe muri ku rutonde usanga kumbura he na byinshi bipfuye. Ni ukuvuga rumwe n'abo bantu aje turabisabira uburenganzira abatuyoboye hejuru bakaturekurira kandi nta ngorane bagira.
n'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kira Kenya ku mastasyo amwe amwe nta kihari ahandi naho bakaduza igiciro cyane bakanka kugitanga nkuko byemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye
nk'ubugoroma nko kuva mu gatondo turi ngaha urabona nk'abaje kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kiba deparasa ku mugoroba naho ndaza kubisigurira mu boss numve kunini ashora kubyumva
umvuye ingozi naje guhera saa 3 ingozi nakiriyo urunatungurutse bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima burahagarara ubuzima tubuzenga
kikibazo kimaze nkindi nkazi cyatu ariko ni cyari bwabura cyane cyabura kuri cyasi nyine ubu niyo twatanguye kukibura cyane
cyanye igikapuma kizima mugo kikaboneka ku muntu wewe yicaye nkuri ingozi y'ibujumbura azotsa gute nyamba yatanga ibihumbi kuva ingozi z'ibujumbura zoshatanga 15 urumva wese arashitika
abashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga nico kibazo babajije umushikiranganje ubudanaje n'amahinguriro igituma isukari igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa vya nkenerwa nk'isima bikenye bafite amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'u Burundi mu mpisho aha umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko ico kibazo ubushikiranganje arungoye bwagifashe mu ntoki kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro byashinzwe na leta azobihanirwa
nawakana ko akiba bishogwa hanze biciye mu kinywabi ariko izo arizo zose twokwemeza ko atari byinshi gushikaho vyoba arivyo bituma bikena mu gihugu inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabuka mbibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa
ubwonyo ko amushirangaye tubasabe ntumubyicariye ahubwo mubihagurukire kuko mubyicariye urumva ni mubihagurukire
yego me tugiye kubihagurukira twivuye inyuma turabyemeye kandi ngira nuko nyine kansoze n'ukuri biraturaje ishinga ku munsi ku munsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika ababuserukira mu ntazo z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mu kiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro
akarorero ka hafi k'abahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere co gutwara inama nshingamateka Spesi Karitas je barikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mubanga yiwe mu biro by'inama nkenguza amateka Pierre Claven Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyoni bishwe rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu
Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo zazindukiye mu matora y'abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi zifuza ko abo zatoye bazazikorera ubuvugizi mu mashyirahamwe atandukanye ku bibazo by'umutekano muke uri mu karere inkambi ya Rusenda iherereyemo ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda
na matora yaraganiriwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Nzoyiramye Matias ni impunzi yo muri iyi nkambi agendana ubumuga yifuza yuko bamutoye bakwibanda ku mibereho y'impunzi
ubuvuzi nitwaronka icyo turimo turabasaba rero izi ndongozi zitoye ni uko botubera imbere bakatubera amaso mu mfashanyo zishoboka bakaza batugezaho kuko turabantu tutishoboye turabantu turi nyuma y'abandi ingorane twama twagize ni nyinshi bakatubera imbere bakamabazi dufashijemo icambere ifungurwa murabona ko nk'ifungurwa zidakwiye ariko ibyo byo mukubitegereza bazudusabira hirya no hino hanyuma uburago yamahema arahera hakugira ngo babanze biteho ujya muntu atishoboye ugasanga umuntu yarose ihema kabiri cyane gatatu ari umuntu akomeye
Ashaki Andre we yifuza iko batoye bashakira impunzi igisubizo ku bibazo by'umutekano w'imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu sekiteri ya Tanganyika Anna inkambi ya Rusenda iherereyemo
nk'impunzi yo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza kwa abantu ariko turatora kuri uyu munsi ibitari ko munawe zo kwezi kwa 11 botumarira turifuza ko bodukura aho tugeze bakadushikana handi hantu ku bikibazo kijyanye n'umutekano turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke aha muri inkambi ya Rusenda no muri kano karere cyane cyane muri zone ya Fizi na sekiteri ya Tanganyika aho twicaye turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke twifuza ko botubera indongozi nziza duko tuvugira haba muri leta yatwakire ya Kongo haba mu babanyi abo tubana nk'ababanyi b'ubwoko bw'abembe n'ubwoko bw'abanyamurenge
usibye ibibazo by'umutekano muke uburaro butari bwiza ubuvuzi ndetse n'ibifungurwa bidahagije abatoye bifuza yuko byabonega umuti abitabiriye amatora barifuza kandi ko n'ikibazo cy'uburezi cyakwitabwaho
kibazo cy'abanyeshuri cyatubereye ingora abahizi uyu munsi abana bariko barirukanwa ntibagira ama uniforme kandi ntayo bapokejwe kandi basabwe bazi ko mu mafaranga dusanzwe dupokera ya ratio idolari 12 ku kwezi hashobora gutunga umuntu no mu gihe arizo zivamo n'impuzu n'ibyambagwa kuzikuramo uniforme nazo bikaba zinazimbye bikaba bigorana uyu munsi amashuri yatangiye kandi bariko barabaza ngo uniforme ziri hehe niyo mpamvu rero bogerageza kudufasha kugira ngo n'abana barabukuntu biga
Bizimana Emmanueline yatorewe kuyobora village ya kabiri
Jewe ikintu ngiye gukorera village yiwanje ni ukuri cya mbere nziruka ku bintu by'umutekano muri village ntungabane nzoba maso nashaka ndare nasinziriye ku bw'umutekano kuko umutekano ni udusinzi kajengaha ikindi nacyo jewe nzoba korera icyari cyo cyose tizoba yanumye senera amashyirahamwe yose azobahurikiye nga icyo azonuma kurondera abene gihugu nzoba rondera nabo jewe sinziherereza ko icyari cyo cyose nigire nka babandi biherereza zako icyo bazoma nzoba hako dusangire
Habyarimana Frank nawe ari byo yifuza gufasha impunzi za mutoyi
zoba serukira vuye imbere mutatu cyo cyo batuhari ubyo babishoboka hari ikibazo kuzaba babura matae ariyo n'ikibazo cyo kusanga abantu amazu yarabomotse bakabura n'agashitingi ubugira iki ize ndokoresha ingufu vuba kugira ngo ngende ndodora imbere ndabiko bazaba barunka udushitingi nibaze banyagiye
mumenya yuko umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda wazatugwa kuwa gatatu wa kino cumweru Veda Sengabo ku bwaragijwe ijya America mu Rusenda mu ndara kivuye
Banyanyi bijwe ijya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tubibutse ko iyi mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu Shuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema. Fasil Gebeho ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
It's the MP Record. Dr. Mash Production.
47, your smile.